uyu mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byaryo mu gatondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Abaduteze amatwi, abagitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mugikanguka, twongere tubahe ikaze mu biganiro byacu. Ndi kumwe na Aloyizi Bwirimana, nije ndongoye ibiganiro muri aka gatondo. Turi ku munsi wa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere, turaza kubandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara cibanda ku makuru yo mu ntara z'Uburundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Mu Burundi, higanwa ry'abana bamenyesha amakuru ku rwego rw'igihugu ryarangiye ejo ku munsi wa gatanu mu gisagara ca Gitega hagati mu gihugu c'Uburundi. Ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru avuga ko iryo higanwa ritumbereye gukangurira abana gukurikirana amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidele d'Antoine Sayimana niwe yari kurikiranye.
Inyuma y'iganwa ku rwego rw'amakomine hakaboneka abana babiri kuri buri komine bazoserukira intara. Abana bamenyesha amakuru babiri bazoserukira buri ntara bamenyekanye. Ni mu iganwa rya nyuma ry'ijonjora ku rwego rw'igihugu ryabaye mu gisagara cya Gitega. Abo babiri bazoserukira buri ntara bamaze kumenyekana ntibatevye kugaragaza umunezero wabo, ndetse bakizeza abandi bana ko bagiye kubagirira akamaro kanini. Ndayishimiye Corinne wo mu ntara ya Kirundo arafite icyo yifuza gushira imbere mu mwuga wiwe nk'umumenyesha amakuru w'umwana.
Ibyo nshaka nyene ni bijanye n'ibintu by'agateka k'abana. Nyene numva ari byo bintu nashaka kunganira. Aha mu Burundi agateka k'abana nibaza yuko hariho nyene nivo tutarashika, kuko hari abana bafatwa ku nguvu ntibaburanigwe, hari abana babimpfuvyi ugasanga ntibagira icefo na ruguru.
Gira uko ushaka Emmanuel wo mu ntara ya Muyinga atabana bazoharonkera koyoko.
Hariya nk'abana bashobora kuvuga ati jewe nk'ibibazo by'iwanje usanga ntafise ukuntu nobishikiriza, ugasanga nk'abajya abajournaliste bakuru ugasanga nta bintu boza kubabwira. Ariko uri umwana biroroshe yuko mwoganira n'abandi bana mugenzi wawe hama nawe ukagira icyo ushikirije.
Ndayizere Edgar wo mu ntara Kayanza nawe ati
kugera wa mwagotera imbere nogerageza kuza ndavuga amakuru ariyo kandi yizewe. Jewe mu bisanzwe nsanzwe ndi umuntu akunda siporo, byongyohera mvuga nk'amakuru y'inkino kuza ndishikira nko ku bibuga bibera ko imikino.
Jerome Ndikuriyo, umuyobozi mukuru mushikiranganji bujeje byo kumenyesha amakuru, arashima uko iryo higanwa ryagenze, ariko akavuga ko akira gahaze kugwaruka ku bijyanye no kumenya ibibera ijya nino.
Nibyo agahaze kariho, ni nayo ntumbero dufise y'ugukaburira ugwaruka gukwirikirana cyane ibivugwa mu gihugu, gukwirikirana ibivugwa mu bihugu biduhana imbibe, ikaba kagira ubumenyi muri rusange gutuma bashobora gukwirikirana uko isi biri kiragenda. Nivyo bizobona bafasha no kubaka igihugu cyabo. Hama rero hari hagahaze kubera amanota twaravye, kiretse intara ya Cibitoke yaronse amanota meza cyane, dufate 38 wa mbere 40, abandi na manota agaze hagati ya 15 na 23 ku 40.
Abana bamenyesha amakuru twari tumenyereye ko ari gikogwa ishirahamwe UNICEF yarimenyereye itunganya, ariko n'ubwa mbere igifatanije n'urwego rwa leta kuva mu makomine. Jerome Ndikuriyo yavuze igituma leta yagikurikiraniye hagufi.
Hari imigambi irangurwa ifashijwe n'uburyo bwa UNICEF, ariko uko twari twagiye turabibona nuko uwo mugambi warimo akanenge abo bana batogwa mu ntara zitarenga zitanu. Ariko ubu twashatse yuko uwo mugambi ukwira igihugu cyose. Twarashatse yuko habamo umuco mu gutanga ibyo bibazo no gutora abo bana. Twarashatse kandi ko hobaho amahigwe angana tufatiye ku ntara, kuvuga igihugu cyose, kandi habamo n'amahigwe dufatiye kubana bugwaruka bagizwe n'abahungu n'abakobwa.
Ababyeyi b'abana bagize amahigwe yo gutsinda ikibazo barashima uko iryo higanwa ryagenze, ariko bagasaba abana bo mu byaro gushigikirwa kuruta. Uno muvyeyi ava mu ntara ya Bujumbura bahora bita Bujumbura rirare.
Icyo dusaba UNICEF, murabona abana ubunye bakeneye gufatwa mu mugongo. Hari ibintu byinshi abana benshi usanga badafise, nka cyane cyane nk'abana biga bava mu mitumba nta buryo bafise afise ikare barabahamakaye adukaramu udukoresha tumwe tumwe natwa afise ugasanga umwana utwo yize nitwatundi nyene bataronka numusubiriramwe kubera uburyo buke utwo yize twatundi mu gatondo gushataha nitwatundi nyene harimo hari kindi kintu naco usanga nk'abana mu misozi ino nta ma televiziyo baraba nta bimwe bya radio vacances bagira abana ino mu mitumba ntavyo ugasanga abana bamenye utugenda two kwishura turagwe kwishura gusa
abana bagize amahigo yo gutsinda bazoca batangura inyigisho zijanye n'umugabo kumenyesha makuru aho bazokwibanda cyane cyane ku gateka k'abana igitega Fidel Antoine Nsabimana kubwije ijya Amerika.
Umutegetsi wa gisirikare muri teritwari ya Uvira, General de Brigade Rugayi David, yahawe tugwitwa Mayimayi dukorera mu kiyaya cya Rusizi iminsi ndwi kuba twashize ibigwanisho hasi. Iyo yabitangaje jo ku munsi wa gatanu hari mu gihe bariko bashikiriza abanyagihugu bo muri groupement ya Kakamba inka 48 zari zanyazwe n'abamayimayi. Inkuru irambuye na Vedaste Ngabo.
Abaturage baturiye Nyamutiri muri groupement ya Kakamba Cheferi ya Prendera Ruzizi nibo bashikirijwe izi nka 48 mu nka 49 zari zanyazwe n'abagwanyi b'abamayimayi ku mugoroba wo ku wa gatatu. Ariko igisirikare cya Leta ya Congo FARDC gikorera mu Ruvunge muri rejima y'ibihumbi 334 kirazigarura nyuma y'imigwano y'umunsi umwe wabaye mu ijoro ryo ku wa kane. Kimanuka bya Mungu n'umwe mu bungeri bizi nka zari zanyazwe yari muri uyu muhango wo gushikirizwa izi nka. Tubwiye uburyo bagenda banyagwa amatungo yabo muri iki kibaya cya Rusizi.
Mbo baje ku wa gatatu buca ku wa kane.
Uh-huh.
Baza basanga abungeri bariho baca batangira gukubita amasasi menshi cyane. Habe n'amasasi yo bakubise hapfuye inyana zibiri z'amasasi yafashe. Kubera abungeri twakiye twiruka bari kuza bagasanga turagiye inka ahantu basanga turagiye inka baca badufata no gutuzirika imigozi baca badutwara iyo mu gahanda baca batwara abungeri n'inka mwashikiyo bakabarekura bakababwira ngo mugende kubwira n'inka baze baze kuzikurino. Bagenda bagiye kuzisabayo baca bababwira bazane ibihumbi bitatu ibihumbi bine kandi ugasanga bamaze kuzirya zose.
Usibye izi nka zigenda zinyagwa muri iki kibaya cya Rusizi, abaturage batuye muri iki kibaya kandi bagaragaza yuko ari undi muco wo gushimuta abaturage umaze iminsi ugaragara muri sheferi ya Prendera Ruzizi na sheferi y'abapfurero, hanyuma bakaza gusaba abaturage amafaranga.
Babonye umuntu ko yoronka amafaranga ujya muntu baca babirwa bari kumurondera bamenya ahantu hari mu murima baca bamufata no kumutwara iyo nyene mu misozi mukagenda kumuzana mutanze amafaranga.
Wasaba iki leta?
Ngewe navuga ko leta yihangane ituzanire umutekano kugira turebe ukuntu twabaho tufise umutekano.
Umuyobozi wa gisirikare muri secteur opérationnel ya Uvira, General de Brigade David Rugayi, wari muri uyu muhango wo gushikiriza abaturage nk'abari banyazwe, yahaye udutsiko twa Mayimayi n'abandi bajura bitwaje imbunda bakorera muri iki kibaya cya Rusizi icyumweru kimwe kuba bashize ibigwanisho hasi mbere y'uko igisirikare cya Congo FARDC kibarasa.
Ni nawezi pana message kwa bari ba Mayimayi ba mwizi ni message ya kubambia kwamba mambo wanafanya
ubutumwa na Mayimayi n'abajura n'ubutumwa bwo kubabwira yuko ibyo bakora birangiye mba cyumweru kimwe utazagaruka ngo azane imbunda tuzamurasa nka bede n'abareke mubwire nyerere n'amakanika bagaruke bitabaye ibyo ngibyo turatangira kubarasa kuko tuzabiriguro bya
nyerere arudie mwambie makanika arudie bote barudishe silaha isipokuwa hivyo tunataka kuanza sasa kuwapika.
Ngomenya yuko muri muhango wo gushikiriza abaturage batuye Nyamutiri inka zabo 48 zari zanyazwe, igisirikare cya Congo FARDC cyerekanye abagore babiri bafatiwe mu birindiro by'abamayimayi biri kahanda, aho bafatanye abo bagore bimwe mu bikoresho bya gisirikare bigizwe na mutorora bumwe mu basirikare ba FARDC wari wishwe. Bedase Ngabo kubwijwe rya Amerika mu kibaya cya Rusizo mu ntara kivuye amajyepfo.
Turashimiye bagenzi bacu mu karere, ubu naho dutandukire ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio hijo ya Amerika isamina na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na hazo ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Impamvu ni kobera batwimye inkwi namwe bakiduhereza. Hanyuma natwe bakadupokeza izonja mugabo tukabura inkwi. Kwagenda gusenya rero duhuye n'abadamu b'ababembe kumva bariko baradutuka yuko abarundi twebwe twabamari ibiti twabamari inkwi yuko banabo basigaye bazisenyera kure kubera twebwe.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi baba mu ikambi yo mu Rusenda ari muri territoire ya Fizi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agaruka ku matati ariko araba hagati impunzi z'abarundi zahungiye aho muri Kongo n'abakongomani bababuza gutora udukwi aho babwirije kudutora iyo nkuru co kimwe niyerekeye abavyeyi bo mu ntara ya Muramvya turi mu gihugu c'u Burundi batabuni ingene abana bagiye gusubira ku ishure kwera umwimbu utagenze neza turazigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika ari ho munyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze kiganiro cacu tugihere mu gihugu cyo Rwanda aha bayanzi bayanzi bahurikiye muri cooperative Kwadidu ikora umwuga wo kubaga ibitungwa bishimiye ko itagitejwe ca munara ni nyuma yuko ubushikiranganje burabugucu iby'ubucuruzi mu gihugu cyo Rwanda ufashe icemezo cyo gukurikirana abayobozi b'iyo cooperative banyereje imitungo akaba aribo bayishura ibindi ku ino nkuru turabibandanya n'umumenyesha makuru ijuri ya Amerika mu Rwanda Claude Ganza Munyamagana
Icyo tugarukaho nuko ibintu by'ubujura mu makoperative bigomba guhagarara kandi bizahagarara. Abayobozi bose bagaragaye husembwa cyangwa bagaragara husembwa ubu ngubu.
Ni ministri w'ubucuruzi n'inganda bwana Vincent Munyesha akahumuriza abanyamuryango ba cooperative Kwadu ni cooperative ikora umwuga wo kubaga. Imwe mu makoperative yagaragaye mu bibazo by'imicungire mibi y'umutungo no kunyereza ku buryo yarigezaho gutezwa cyamunara. Kandi abanyamuryango batazi igihe umwenda banki bishyuza wafatiwe. Ministri Munyesha akabwira abanyamuryango ibyemezo byafashwe mu gukemura ibibazo byugarije iyi koperative.
Abanyamuryango mwese n'abari bari mu gusezera mu bireke muhame muri koperative turashyiraho abacungiye koperative yunguke. Dushyireho abakozi duhemba kandi tuzakurikirana gukemura ibibazo byose bihari. Ari iby'amafaranga, ari iby'imiyoborere, ari mu mitungo yayo yose barurwe igaruzwe abayibereyemo imyenda bose ayo mafaranga agaruzwe abanyereje bose ayo mafaranga agaruzwe banafashe cooperative imyenda yafashe nayo itangira ikore iyishyure ikindi tuvuga bya cyamunara n'ibiki byose mu byibagirwa cooperative yacu turayishyiriraho ubuyobozi tuma tubikurikirana buri munsi
ni imyanzuro yanyuze abanyamuryango bavuga ko nta nyungu bigeze babona muri cooperative yabo kandi yinjiza amafaranga atari make nkuko bamwe babigarukaho
ngewe kuba leta y'ubumwe yadutekerejeho ministre w'ubucuruzi n'inganda akaba yageze hano kuri ngewe navuga yuko ari nko kuzuka kw'abanyamuryango ba cooperative kuko twari twarashyizwe mu kintu kimeze nk'icyobo twarapfukiranywe aho abari bagize komite ya mbere bagiye bafata impapuro badusinyira umwenda tutazi buzuza impapuro mimbano za miliyoni zigera kuri miliyoni 200 zisaga
ibibazo byari birimo harimo uburiganya bwagiye bubaho batangiriye cooperative hinjizwa abanyamuryango mu buriganya imaze imyaka 5 ikora ariko kugeza ubu nta munyamuryango numwe urakabona n'igiceri cy'10 abenshi muri make babayeho gutyo ntacyo cooperative yari tumariye
ministeri y'ubucuruzi n'inganda iravuga ko yahagurukiye gukora ubugenzuzi mu mikorere y'amakoperative kugira ngo abashe guteza imbere abanyamuryango bayo no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu muri rusange bwana Vincent Munyeshaka ni uyoboreye ministeri
ikitugaragariye nko muri aka karere ka Rubavu ariko ibyo mvuga birajyana n'ibyo twabonye uyu munsi kuko nejo tuzakomeza hari iriya cooperative twabanjemo ikora umwuga w'ububazi iyo twasanze ari cooperative ifite ibibazo byinshi cyane harimo amafaranga menshi bigaragara ko yibwe ariko harimo n'ibibazo byo kubona ababayobora nabo abenshi nta bunyangamugayo bafite iyobowe neza yakunguka kandi kagirira akamaro abanyamuryango niyo mpamvu rero twiyemeje nka ministeri kureba ukuntu muri iyi minsi twabafasha tukazahura iriya koperative igasubira ku murongo
iyi koperative ikora umwuga wo kubaga irimo umwenda wa miliyoni zisaga 280 z'amafaranga y'u Rwanda kandi abanyamuryango bavuga ko batazi igihe yafatiwe ministeri y'ubucuruzi n'inganda hamwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative bivuga ko zimwe mu ngamba ziriho harimo no kongerera ubushobozi abakozi bakurikirana amakoperative haba ku rwego rw'umurenge ku karere no ku ntara Profeseri Harerimana Jean Bosco uyobora ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative avuga ko abanyereje imitungo y'amakoperative atandukanye batangiye gukurikiranwa kandi bigikomeza
waba yarafashe amafaranga muri kwadu yibwirize ayishyure inzira z'ikigendwa naho ubundi ntabwo turabareka ntabwo turaborohera ntabwo turashobora gukomeza kwihanganira abantu bigize inyaryenge mu nyungu z'abanyamuryango turagira ngo ugiye muri cooperative abe agiye kuboneramo za nyungu atabonaga ari wenyine naho babandi bari gushobora kwiyita inyaryenge bakarya umutungo imiyobore bakayigira hagati kabo abo rwose ntabwo turabihanganira
hari abasangiza inzego zireberera amakoperative zigenda biguru ntege mu gukurikirana abarigise imitungo y'amakoperative hamwe bikanakekwa ko abagenzuzi nabo bahabwa amafaranga nabo banyereje bakabakingira ikibaba. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio ya Amerika.
Nabice ku masonga nkitangura abavyeyi babeshejeho no burimye mu ntara ya Muramvya baraganya ko umwimbu baronka utazobashoboza gukwiza ibikenewe kugira ngo barungike abana kwiga mwaka w'ishure wimirije gutangura mu gihugu cyo Burundi iyo ntari barizwamwo hamwe basigura ko ariko era amafaranga y'ishure yiyongeye ko hafi inshuro zitatu kuyahora rihwa ariko ari nabandi bavuga yuko bashora utwo barimye ntibaronke ubagurira muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse yanyerukiye mu ntara ya Muramvya kuturabira ko vyifashe.
Hano ku isoko yo kumugwa mukuru w'intara ya Muramvya abavyeyi hamwe n'abana b'abanyeshure umwe wese ahagaze imbere y'ibyo yashoye ahanini bigizwe n'ibyo bimbuye mu mirima nk'ibitoke ibijumbu imyumbati n'ibigori byumye by'imishishi hamwe n'iby'intete abasanzwe bakorera muri rino soko bavuga ko umwimbu ari mwinshi kuruta uko vyahora hamwe bikava ko umwimbu wabonetse bigata ko benshi bakaba bawuzana mu isoko kugira ngo barondere byankenerwa kubera umwaka w'ishure wimirije gutangura muri uku kwezi kw'icenda. Ariko rero uyu yashoye ibitoke avuga ko abashoye ari benshi kuruta abaguzi
mu kwezi kw'icenda abashoye nibo ba benshi abaguzi nabo bakaba bake kubera uko hari ubukene bukomeye bwo kugura abana mu mashuri.
Ibi bituma n'ibiciro by'ibifungurwa hano ku isoko bica bigabanuka. Imbegeti y'ibijumbu yahora igugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi ndwi igugwa hagati y'ibihumbi bibiri na bitatu. Twumve uyu munyeshure uko abigenza kugira ngo azokwize ibikoresho byo ku ishure.
Ubuze witwa gute?
Ni nahazwe ya sente.
Wiga mu kangahe?
Mu wa gatandatu ngiye mu wundi.
Urashoye? Nani ubyo ujumbu buza kubikuramo amafaranga angana gute?
25 bibiri ntibarenza.
Azo gufasha iki mu bijanye n'ibikoresho byo kwishure kumengo ni make?
Turaza turongereza turagerageza tukarima hanini tukaza turashora gushika tuzakwize ibikoresho.
Hari n'abandi bashoye ibitungwa bito bito nk'inkoko n'inkwavu. Uyu n'uyundi munyeshure yashoye inkoko avuga ko ahita kugugwa ayongereza ayo yari amaze iminsi aca kw'ingero.
Witwa gute?
Nitwa Ndiho ku bwamerasi.
Mbe wavuze ngo wiga mu kangahe?
Mu 12. Amafaranga y'ishuri ubu yaraduze kubera umuntu acigama ya gatanu yatanga make. Ko umuntu agenda arunguruza ni kwa duka byoroha cyane umuntu aragenda akarimira igihumbi akarimira bibiri kutewe ukazokwiza ni kare na zitanu. Yego.
None nk'iyo nkoko niyo wari waroroye?
Niyo nari naroroye nari naberuje naciye ndayiziganya kugira nzegura amakaye nze ndayishore hageze kugura amakaye.
Niko wamubigenza?
Niko nama ndabigenza ariko sinoyaronka ntanye ndabigenza.
Muhira ni bo yago?
Muhira barongere kubera ntakwira.
Ku banyeshure biga mu mashure ya Leta amafaranga y'ishure yavuye ku 15,000 aja ku 43,000 ku gice cy'umwaka ugizwe n'ibice bitatu. Bavyeyi babeshejweho no kurima babona ko bitazoborohera kwamabarosa y'amafaranga. Uyu n'umwe muri bo ahagaze imbere y'umufuko w'ibigori yashoye.
Uburi by'umugabo uruzi ronka ibyo ushora kugira ngo uronke ibyo kwitegurira umwana. Amakaye niyo menerevare mbe nk'uwiga kureho n'itike ritaraja koho n'ibindi bindi. Ubu no kubaha amasuka nta kindi kintu. Nta mwimbu mudashobora kuronka ngo yigishe mw'umwana. Ushobora kuronka mwayo mahera, ayo mahera ni menshi cyane. Nta mwimbu. Nta n'amahera ari. Nibyo ushora mbere urabura n'amahera.
Ntawo umufuko umugabo naza ku utahugurishije?
Oya, njongera ntahe mbere nabuze amahera.
Ubiremurana?
Yego, ndabiremurana cyane. Nindaronka umwanya nzobigarukana ari nko kuwa mungu.
Twibutse ko ubushikiranganji bw'indero butegekanya ko umwaka w'ishure w'ibihumbi 2018 ushira w'ibihumbi 2019 uzotangura itariki 10 z'uku kwezi kw'icenda uca twinjiramwo. Mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Igisata cindero mu Burundi duce tukibandaniriza muri commune ya Ntega intara ya Kirundo ivugwamwo imyidogo y'abavyeyi bo mu bwoko bw'abatwa barereye ku ishuri rito yajyanya Kiwingo abavuganye n'ijwi ya Amerika bavuga ko ibibondo vyabo bikumirwa mu mashure ahanini bagaca banaheba iryo shure kwera gukumirwa bahogwa ubwoko bwabo mu buyobozi bw'iyo ntara baremeza ko ikibazo bakizi kandi bagiye kugikemura muravyumva mu nkuru tubazumenyesha makuru ijwi ya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinzi
abatwa biga ku ishuri rya Nyakibingo baturuka ahanini ahitwa Itwengebuye abavyeyi babatwa bemeza ko abana babo bakiri hagati ku bwinshi umwaka w'ishuri uheze kiretse gukumirwa kubera ubwoko bwabo abavyeyi bavuga ko bishika no guturubikwa bagaturubikwa n'abana bo mu yandi moko
umwana akagenda kubera amico ya kera umwana agakumirwa abandi bakamwinuba kubera ngo ari umutwa akacagira umutima mubi ntiyicare imbere nk'abandi umuvyeyi yabimenya akanaruka mukura ngaha turafise abana bari muhira bicaye kubw'izo mvo zo gukumirwa
barakumirwa nyene ugasanga baramerewe nabi ku bintu by'uko abandi baba babacokoje ngo nabatwa twebwe rero ababyeyi twamara kubimenya ugasanga biratubabaje gusumba
aho n'abantu iyo bagiye ku ishuri bamwe bahora babakubita abandi bantu babahaharika bakabakubita bakanze kubaca bahe ishuri
uyu mukenyezi avuga ko abakenyezi batihanganira na gato ibishikira abana babo bigatuma baja imbere y'abagabo mu gufata ingingo yo kubakura mu ishuri
kubera abantu babagabo bobo batazi ibintu byishari ku mitima muga twebwe abantu babakenyezi dushatu abarana ingoga harageze yaho tuvuga ati kwama turinubwa nko kumengo ntitura abantu nk'abandi keneye kuba mwofuma mu mguma muhira mugakora ibikorwa muhira
kubera iki mudaheza mushikire ngo barezi mubabwire muti abana vyifashe kunukunu
urumva hari ukuntu naho baciye babanza baraduhaharika bavuga yuko ngo umwana tambaye impuzu z'amakake adashobora kuba yosubira mu icyo gikorwa cyo kwishura chatubona tubaye abakene gose banyuma yaho tutobishobora byizwa impuzu kuzikurikirana bana baca bahebera dara
abo batwa bavuga ko biteguye gusubiza abana babo ku mashure bizeye ko bitazongera gushika uko vyabaye mu mwaka uheze
none ubu kubera kwezi kw'icenda kujya gutangure tugomba twasubizemo bongere ba bige batangura umwaka wa mbere babandanije babibandanya tuzatobareka kubasubiza ku ishuri kubera babaharika cyane
twari twanikiye ini proba ko yodufasha cyangwa impuza batwa kugirango ridufashe gusubiza abo bana mu ishuri kugirango baturose n'utwambaro tw'ishuri n'udukoresho twararungitse urutonde rw'abana cumi yego mino minsi tuzoza kuraba umuyobozi w'ishuri turako badushira ku rutonde navyo nyene ntituvyizeye neza mugabo tuvuga ko byanse tuzosha tuja ku biro bya indiporoba tubivugeho abona ko baca babivuga hejuru
ishyirahamwe mpuza batwa iniproba mu Burundi rivuga ko ivyo abo batwa abo ku ntega bavuga bitarabashikira mu maraporo baronka umushingamateka Nengo Emmanuel arirongoye avuga ko ivyo kwinuba abana babatwa bimaze kugabanuka ku rugero rushimishije mu mashure mu Burundi Nengo avuga ko muri komine Ntega bimaze kugaragara ko abatwa biga ku rugero ruto cyane ugereranyije no mu bindi bice by'igihugu akavuga ko bagiye gutohoza ko byo babiva kuri iryo komirwa rivugwa cyanke kuzindi mvo zitaramenyekana Nzisabira Vincent arongoye igisata cy'indero muri komine Ntega nawe avuga ko yaramaze kumva bivugwa ku matwi ko abatwa biga ku ishuri rya Nyakibingo bakumirwa mu masomero Nzisabira akamenyesha ko agiye kwishikirayo vuba kugira yirabire inkuru y'imvaho ariko arahakana ko atamunyeshure aheba ishure kubera yabuze imyambaro y'ishure nk'uko abo bavyeyi babatwa babivuga akamenyesha ko iyo bishitse bakabona ko umunyeshure yabuze umwambaro w'ishure bamwihanganira akabandanya yiga mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Abanyagihugu bo mu Rusenda bahangayikishijwe n'uburyo impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iherereye muri teritwari ya Fizi zonona ibidukikije. Imvo izo mpunzi zisigura ni uko ishami rya ONU ribitaho RCR rimaze amezi umunani ridatanga inkwi, ariko rero nabo banyagihugu nabo baridoga ko bahohoterwa. Muravyumva mu nkuru irambuye na mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo.
Abaturage b'abakongomani batuye mu Rusenda ndetse n'umuyobozi wa grupa mwabarara norosi batwa Juma John bagaragaza yuko impunzi z'abarundi ziba mu ngambi yo mu Rusenda zigira uruhare runini mu kwangiza amashamba yabo ziyashakamo ingwi n'amakara yo gutekesha, dore ko kubera ubugizi impunzi zazangiza ibidukikije hari imisozi myinshi yo mu Rusenda itakigira ibiti. Umuyobozi wa grupa mwabarara norosi batwa Juma John avuga yuko ASR imaze amezi agera ku munani idatanga inkunga y'ingwi ku mpunzi zo mu Rusenda ari byo bituma ibidukikije birushaho kwangizwa. Sibatwa Juma John agira ati
bakimizi bakonsa bakona miezi munane
impunzi zimaze amezi umunani zidahabwa inkwi uzaba umuntu ibifunguka umwimi inkwi zo kubitekesha. Ibi ni byo bijya bituma bagenda bangiza ibidukikije. Nizeyimana Jeanne ni umubyeyi wo muri village ya kane yo mu nkambi yo mu Rusenda kwawe yavuye gutasha inkwi mu masambu y'abakongomani namya yuko ishyirahamwe rya ASR rimaze igihe kirekire ritabaye inkwi ari nabyo bituma bagira uruhare runini mu gutemagura ibiti.
Impamvu ni kubera batwimye inkwi namwe bakiduhereza hanyuma natwe bakadupokeza izonja mugabo tukabura inkwi twagenda gusenya rero duhuye n'abadamu b'ababembe kumva bariko baradutuka yuko abarundi twebwe twabamariye ibiti twabamariye inkwi yuko nabo basigaye badisenyera kure kubera twebwe mugabo tukajanye n'abaguma badutuka baguma badutuka.
Ndore Imana ngumye umutima abarizwa mu ishyirahamwe ry'impunzi zitwika amakara mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko nubwo abaturage b'abakongomani babashinja yuko bonona ibidukikije nabo bagira uruhare runini mu kubyonona kuko nibo bafata iya mbere mu kubagurishaho ibiti.
Ibiti by'ababembe twe ntabwo tubyangiriza, ibiti by'ababembe turabikunda uburyo tubikunda buri ubungubu. Twebwe umubembe araza akakubwira ati duhereza amafaranga akagenda akakwereka akagukatira igipande akakubwira ati ibi ni ibihumbi 20 akakubwira ati ibi ni ibihumbi 25 akakubwira ati ibi ni ibihumbi 30 ukamuhereza amahera. Ayo mahera ava hehe? Nta kazi dufise ngaha mu nkambi. Umuntu aritupa akaheba itaye namba ya pokera akabunga akora muri ka kabunga kiwe yapokera muri ka gasheri kiwe yapokera akamuhereza. Amaze kumuhereza nawe akagenda akamwereka ibiti boyanzara irikiriruka twagenda gukora muri abiti twahura n'abalala londo bafise amacumu yabo imipanga yabo ati mwebwe mona bakimbizi ni muri bene burongo. Tumaze kumva turi bene burongo ubwe ubwoba buradufata. Tumaze kudufata tugira iki? Dushatugira gute? Baratwambura makala katwambura byose kaba kaga kuzanye bakakwambura wagira ku gipolisi nimba uturotse ufise ako gakala cyangwa urukwe kugucana abapolisi bakarukwaka ntacu uvuga kuko uri umurefije. Murefije nta jambo afise mbere amwe ni burongo.
Umuyobozi grupa mwabarara noro Sibatwa Juma John ivuga yuko muri gahunda yo kurengera ibidukikije mu Rusenda hari amashyirahamwe agera kuri atatu arimo ishyirahamwe Gyadra yatangije gahunda yo gufumbira ibiti bizategwa mu misozi yunamye inkambi yo mu Rusenda. Mwamenye yuko hashize umwaka ishyirahamwe Gyadra ritangije gahunda yo gukora ibizuku mu rwego rwo kurengera ibidukikije, ariko igitangaje ni uko iryo shyirahamwe Gyadra ritaratangira gutanga ibizuku ku mpunzi z'abarundi kugira ngo zinyure ukubiri no guhora zishaka inkwi mu mashyamba y'abaturage b'abakongomani. Bedase Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa. nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Kino nina kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno muzi
abandanya kutwumviriza mu masegonda make n'ukuvuga saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri munsi wa gatandatu kuri isa magiteguriyo kandi mugishikirizwa na mugenzi wacu Thomas.